Abu Minyena Baraza Peshe.
You are
Abafana Baleni Nizwe Abu Minyena Baraza Peshe.
You are.